Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda isamiranira i Washington DC. Uno munsi ni tariki 19 z'ukwezi kw'icyenda mwaka w'ibihumbi bibiri na 17 muri studio indwi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Niwo mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa 10 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Inyuma y'amezi atandatu umugwi washinzwe n'umukuru w'igihugu kugira wige ingingo zohinyanyurwa mu ibwirizwa shingiro imigambwe hamwe n'imigwi imwe imwe ivuga ko uwo mugwi utayegereye kugira itanga intererano yayo. Muri iyo migwi harimo imigwi y'ugwaruka, bamwe mu baserukira abandi mu migambwe itandukanye bavuga ko mu bikwiye guhinduka nuko hakwiye kujamwo amategeko ajanye n'uruhara rw'ugwaruka mu ndongozi z'ibisata bitandukanye by'igihugu. Aho ni mu gihe bavuga ko abakenyezi babashijwe kuronswa ibice 30% by'ubuserukizi mu nzego zitandukanye. Abandi barashima intambwe ugwaruka rusigaye ruhabwa mu nzego zitandukanye z'igihugu, bakavuga ko baronkejwe ibindi bibanza mu nzego zifata ingingo boshima. Nibyo tugiye kuganira mu kiganiro cy'uyu munsi, kiganiro muri isanga, mwese murahawe ikaze.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Inyuma y'amezi atandatu umugwi washinzwe n'umukuru w'igihugu kugira wige ingingo zohinyanyurwa mu ibwirizwa shingiro imigambwe hamwe n'imigwi imwe imwe ivuga ko uwo mugwi utayegereye kugira itanga intererano yayo. Muri iyo migwi harimo imigwi y'ugwaruka, bamwe mu baserukira abandi mu migambwe itandukanye bavuga ko mu bikwiye guhinduka nuko hakwiye kujamwo amategeko ajanye n'uruhara rw'ugwaruka mu ndongozi z'ibisata bitandukanye by'igihugu. Aho ni mu gihe bavuga ko abakenyezi babashije kuronswa ibice bigera kuri 30% by'ubuserukizi mu nzego zitandukanye. Abandi barashima intambwe ugwaruka rusigaye ruhabwa mu nzego zitandukanye z'igihugu, mu babona yuko hakwiye kongera gwumwo ibijanye n'ugwaruka mu bwirizwa shingiro. Ni bamwe mu batumire bacu mu kiganiro misanga cy'uyu munsi. Ni Jules Manirakiza, umukuru w'ugwaruka gw'umugambwe Frode Bunyakuri iragijya ndadaye, hamwe na Arnaud Irakoze ayobora ugwaruka gwo mu mugambwe Ipona iyobowe na Gashatsi Abel. Ugwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD bo bavuga ko bashima intambwe ugwaruka rusigaye ruhabwa mu nzego zitandukanye z'igihugu. Ivyo bakaba bishimira umugambwe wabo washize ingufu nyinshi muri ivyo ku rwego rw'igihugu. Bavuga ko baronkejwe ibindi bibanza mu nzego zifata ingingo boshima. Mbega ugwaruka rwogira uruhe ruhara mu burongozi bw'inzego zitandukanye z'igihugu bitandukanye n'ivyo ababakurira bokoze. Mbega muri iki gihe ugwaruka ruhagazehe mu bijanye no gutorera inyishu ibibazo vya politiki bihanze igihugu, na cane cane mu gihe ONU ibandanya gusohora raporo imwe ku yindi ku Burundi, n'ubu Geneva mu Busuwisi bakaba bariko bariga ingingo zikwiye gufatwa. Ivyo ni bimwe mu byo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Turi kumwe rero na Nancy Mutoni aserukira ugwaruka gwo mu mugambwe CNDD-FDD aba kandi ari no numuvugizi ku rwego rw'igihugu ku murantunga Nancy Mutoni araza kutubwira rido nido yingene aserukiye umugambwe muri kino kiganiro ariko nawe nyene n'ugwaruka mu mugambwe CNDD-FDD akaba aza kuvuga kuvyo ugwaruka goterera mu kugarura amahoro mu gihugu twavuze kandi ko turi kumwe na Jules Manirakiza mu mugambwe Frode Bunyakuri niragije ndadaye tukaba turi kumwe kandi na Arnaud Irakoze twakira abatumire bacu kaze neza Nancy Mutoni
ndaramukije nawe batumire bandi eka ndaramukije mbere nawe bose ko barakurikirana ibiganiro by'Amerika
urakoze cyane twakire kandi na Jules Manirankunda mu mugambwe Frode Bunyakuri ragijanda dai uraho neza
yego menda handashima imana ndaramukije nanje bagenzanje basimire turi kumwe no yanda bashimira na mwebwe madikini yangu ni chanzo kijenzi ni usiri kila ugawo kabu moja angewe sawanya sote wina suri ya gijanda dai.
Nawe Arnaud Irakoze ayoboro gwaruka gomu magamge iprona urahoneza.
Ndabara mkide chane mwege mwenye shamakuru yane ndara mkide chane kani naba sumire ndara mkide lawa wose bariko mratumbeza mwiki na kigani hilo.
Urakoze cyane rwose mbere ko tujya mu kiganiro bagenzi reka tubanze twumve inkuru ya mugenzi wa Celoge buri kaneza yerekeye bimwe mu byashikirijwe n'imwe mu migwi itashoboye kugishwa inama mu bijyanye n'iryo hinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro muri iyo nkuru haravugwamo na byinshi mu byo biyumvira bikwiye kujamwo bikwiye gukugwamo mu bijyanye n'ibwirizwa shingiro kuko turaza kubiganira ko mu byo tujye kuganira mu ruhara ugwaruka rufise mu gutorera inyishu ibazo by'igihugu dutega matwi Eloge buri kaneza
Jean-Claude Karegwandenza ko umuvugizi wa president Nkurunziza yabwiye ijwi ry'Amerika ko umukuru w'igihugu yamaze kwakira raporo ya mbere y'umugwi w'abantu 15 yagenye haheza neza 6 kugira ngo bige ingingo ziri mu ibwirizwa nshingiro zikeneye guhinyanyurwa iki cyegeranya ariko nta urakibona atari uwo cahawe muri icyo kiringo umugwi wari umaze ukora abanyepolitike n'imigambwe batari bake bemeza ko batigeze bahamagarwa gutanga intererano yabo Mugabo zabinani imigambwe n'abigenga bose baganiye n'ijwi rya Amerika bemeza ko hari zimwe mu ngingo zimwe iryo bwirizwa zikwiye guhindurwa Aloyiza Barichako umukuru w'umugambwe hanake n'umwe muri abo
ibwirizwa shingiro se biriya no kwikose ibihugu byose bifite uburenganzira guhindura ibwirizwa shingiro ariko ingorane zo nk'aho muri nuko hirya bwirizwa ryacu dufite ari bwirizwa ryabonetse rero habanje kuba mwumvikano abarundi baganiriye ni kuvuga ruko ari bwirizwa shingiro abarundi bo nyene baganiye gushikaho bumvikana ingingo zojemo n'ubu rero bibigenze nk'uko abarundi bakaganira n'ukuri ntaco buza ko ibwirizwa shingiro rihinduka bivuye ku byo abarundi bo nyene bumvikanye ndi bose no kuvuga gese inama mbere haboneke namahoro n'umutekano n'izingorane zihari zihave
kuvyo hinduka byose naza no nimo bonarongoye parena asanga atamugwi numwe w'abarundi barukuye gukumirwa
harabibaza ngo umugwi ni mutonya ngo rya ni munini ngo kuyu uye abenshi bavuze uko ngo birakwiye karakaryo rero ko twari arusha ko twosubiramwo abantu bose imigwi yose ikabisubiramwo ikaraba ibwirizwa shingiro rijanye n'amasezerano y'arusha kuko nta numwe atayemera n'uwo batayemera karakaryo kuvuga ati sindayemera ati igituma ni iki kibujije igihugu gutera imbere
mu bafite ibyo batemera harimo ubwoko bw'abatwa Vitale Bambanze umwe mu cyabwenge za mbere z'abatwa akaba yigeze kuba n'umukenguza amateka
kwizo shingiro rihari kuva rishingwa bava iyarusha kandi tuvuga ko ririmo amahinyo na cyane cyane kuri iki bwizo shingiro gerekana neza ko umugwi w'abatwa umengo sabarundi bakwijije amategeko ko bandikamwe ko abazoserukira abandi mu nzego z'igihugu cyane kurongora Burundi hasuba 60% by'abahutu na 40% by'abatutsi kwerekana neza ko umugwi wacu w'abatwa umengo abantu dukwijije mbere twibaza ko niba ritari bwa nyanyugwe ko bahari ararenze
umugambwe y'iprona uturuka mu cyegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu nawo urabona ibyo abarundi batohirahira ngo bahindure ubu abera gashatsi umukuru wa iprona
aha ndavuga nko kubijanye n'inzego z'umutekano les équilibres dans le corps de défense et de sécurité ico nibaza ko yaragera kwivyo bintu ubikogwa ko kubijanye no kugarangana ubutegetsi bifatiye ku barundi ingene bameze aho naho nyene twibaza ko ikintu cyose kuba kiza guhonyanga amasezerano ya Arusha mu mugambwa badasigana iprona nitwagishigikira niriho nyanyogwe mu ntumbero yo kwikwegera ko kwiyungira ko ku mugambwe uyu canke bwoko ubu canke buriye
ubwiriye mu gwi yose ibane mu mahoro runani mizero y'abarundi ruratanga kimwe mu gitoko mwakomwa Leopold Hakizimana umwe mu bashinga amateka b'urwo runani
amasezerano ya Arusha be ni biza shingiro bari bavuze yuko ibiringo byo mu gihugu bya bibiri je nkibaza yuko batihenze kuko bari bafatiye kuvyo babona haba mu bihugu duheranye birimo demokrasi haba no ngahi wacu burya demokrasi by'uko intwa rusangi birafise ikisigura gusabikanya ubutegetsi ubutegetsi rero hatari by'amamanda byaba buguma mu minwe y'umuntu umwe canke y'umugumwe wa politiki ya demokrasi twe nitubona yuko biri kurubahirizwa umuprezida akagira amanda zibiri akabisa uwundi ntibisigura yuko umugambwe wiwe uba ugiye ku ruhande siyenze mugabo no mu mugambwe hagati harakeneye yuko haba kuzahaba ibisabisikanya by'abategetsi tukabona yuko byo tuma demokrasi yariyo nka rusange ishinga imizi
bari cyako nawe hari ibindi bintu yibaza ko byataye igihe
duhereye nk'uko urabona ko habaye amatora hacanye ingorane utuyumvira ko se niyo kwagugwa hakaje nk'abantu benshi ku buryo ibase ni nziza idasubira gutera amakenga nk'ubu urabona igihugu kugira ngo gitere imbere kivise inzego nyinshi zidakenewe zagiye kugira ngo igihugu kibyuke ko cari mu ngorane ivyegera bibiri by'umukuru gihugu ntibikenewe inama nkengo z'amateka nkajya kuri twebwe je ndabona kwidakenewe kuko hari amateka meza igihugu kimeze neza umushingiranganji wa mbere cyangwa inama nshinga amateka zirakwiye kuko bagira umurundano w'inzego zitwara amahera y'abanyagihugu
umugwi uko igingingo zohinyanyurwa mu bwizwa nshingiro ryo Burundi wari wahawe ikiringo cy'amezi atandatu congerwa rimwe gusa ikindi cy'amezi abiri ubu aya mezi abiri wongewe niyo ya nyuma uwo mugugizwe n'abantu 15 bari mwanye politike ava mu mashyirahamwe yigenga ubuserukira abatwa n'urwaruka hamwe n'abo muri leta Eloge buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Harakoze cyane mugenzi wacu Eloge buri kaneza duteguriye inkuru mu yindwi iheze kubijanye n'ihinyanyurwa gibwirizwa shingiro nuko hongewe ko amezi abiri ku mugwi uriko uriga ico kibazo Tobye rero ko turi kumwe n'ugwaruka uno munsi tukaba tuko turaraba ingene ibibazo vyoterwa umuti n'ugwaruka uruhara rwago mu gihugu turi kumwe na Nancy Mutoni mu mugambwe CNDD-FDD ruko butegetsi turi kumwe kandi na Arnaud Irakoze mu mugambwe Ipona turi kumwe na Jules Manirakunda mu mugambwe Fodebu Nyakuri iragijya ndadaye Nancy Mutoni uri mu gwaruka go mu mugambwe uri ku butegetsi ariko kandi wabanza ukatubwira ukabwira abatwumva ayandi mabanga ushinzwe mu mugambwe uri ku butegetsi urantunga mu kanya na yatsitaye ko gato
oya ntacho igikuru cyo nuko mutashinzwe ko nuko ndi mu mugambwe CNDD-FDD icyo nicyo gikuru imbere y'ibindi byose hanyuma izo santwe nzerejwe mu nyamabanga ubwo bw'igihugu araba guhanahana no kumenyesha amakuru mu mugambi CNDD-FDD nkabangirira no mu muce ugwaruka cyo mu kambi
urakoze cyane duhereye kuri wewe nyene ugwaruka kuri mwebwe muri mu mugambi uri ku butegetsi cyangwa kugwaruka muri rusange rufise uruhe ruhara mu bibazo bya politike mu bijanye n'inzego zifata ingingo uruhara gugwaruka n'uruhe
uruhara rw'ugwaruka ni runini cyane kandi ntangere kubera dufatiye ubwambere na mbere hoho no ku bwinshi bw'ugwaruka mu gihugu cyacu cy'u Burundi byumvikana yuko ijwi ry'ugwaruka rinda kumvikana ku buryo ugwaruka rukora ibitandukanye kandi rugakora rukugiza amategeko kandi tukaba dushaka no kwerekana ko ugwaruka rufite inguvu nyinshi rurinda gushyira mu guteza imbere igihugu aho rero nkabanza ndashima yuko ubu muri ino myaka kuva umugambo wa CNDD-FDD ufashe ushikirije ubutegetsi haragiye amategeko menshi ashyiraho yorohereza ugwaruka ku buryo ugwaruka rushobora kuba rujya mu nzego zifata ingingo reka mbere murazi ko n'ihuriro ry'ugwaruka inama nkuru y'ugwaruka ugwaruka rwose rw'urundi rukurikiyemo kuva hejuru rwaje mu gihe umugambo wa CNDD-FDD uri ku butegetsi ikindi nacyo ni uko uruhara rw'ugwaruka mu nzego zifata ingingo ugaruka ruri mu nzego zifata ingingo ibibazo byago birumvikana kurusha ibibazo by'ugaruka nabyo mwazi ni byinshi byaba ari ibibazo bijyanye no kubura akazi byaba ari ibibazo bijyanye no kuronswa ubuzi isunzwe ubumenyi muri bica nkeziya umva uruhara rw'ugwaruka ni runini cyane kubera ugwaruka rusanzwe rufite ubumenyi butandukanye gushyira mu gihugu hama igihugu kigatera imbere kandi nk'uko mubizi abantu benshi bagiye bagira akamaro haba mu Burundi cyangwa ku isi babikora bakiri mu muco w'ugwaruka ntibarindira ko bakuzikina kugira ngo bashobore gukora ikintu kiboneka wibuka nk'uharanira ariko gukira mu Burundi ariko akiri muto ariko akiri ugwaruka mwibuka na mese ndada yarakiri muto araharanira demokarasi y'igihugu urumva ni ukuvuga ko ukiri muri uwo muco w'ugwaruka niho uba ufite ingufu ufite n'ububasha n'ububangutse bukwiye kugira ngo utegere igihugu uruhare rwo kugwaruka mu guteza imbere igihugu haba mu bya politiki cyangwa haba no mu guteza imbere iby'ubutunzi ugwaruka rufite ikibanza kinini kandi cyiza niwo bafise n'ingufu n'ubumenyi buhagije bukiri no ku bukigezweho na cyane cyane kubera hajya n'ibyumenyi bigenda bitera imbere ubugwaruka rufise n'iyo n'ako karusho ko kuba bafise ubwo bumenyi bw'ubuhinga bwa none bugezweho uburyo barushije mu guteza imbere igihugu bigana biboneka cyane nk'umwimbu ku gihugu
birumvikana. Duhindukire duhakaryo na Arnaud Irakoze mu mugambwe Ipona. Arnaud, twiheje na kahise k'umugambwe wanyu mwamye mufise umuhari w'ugwaruka, mubona uruhara rw'ugwaruka muri politike y'igihugu ari uruhe?
Murakoze cyane kuri ico kibazo. Ugwaruka rurafise uruhara rukomeye cyane muri politike, murazi bwa mbere na mbere yuko ugwaruka ahanini ari bwo rwinshi. Uravye abantu bagize igihugu canke bagize isi yose, ugwaruka ni bwo rwinshi. Hama y'ugwaruka rero rudaraja mu ngingo mu nzego bafata ingingo z'igihugu mu nzego aho ugwaruka ruteza gutanga ijambo kugira ruserukire, urabona yuko intererano yago ibishemeye. Ibyo tubibonera cyane cyane mu ntererano yago, mu nguvu rufise kugira rushobore kubaka cyangwa gusambura, mu nguvu rufise kugira rushobore kuhira ibidukikije. Murazi ko ugwaruka rwinshi rushobora gukingira ibidukikije, nk'ubu tuvuga tuti reka tugire umugambi wo gukingira igihugu ibidukikije. Urumva ko ugwaruka arirwo rwinshi ariko rufata iya mbere kugira rushobore gukingira igihugu, rushobore guteza imbere igihugu, rushobore kugera ishusho y'igihugu ishobore gusa neza. Hama rero twebwe murazi neza yuko mu mugambwe wacu n'ubutanguje kandi warundi ntaya kwikukira y'urwaruka. Ugwaruka rero ndi ntabanduka, uruhara rw'ugwaruka ni ntabanduka mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'umugambwe. Mbere twebwe umugambwe wacu barabihanye na cyane, urazi ko n'ubunye uko turahimbaza imyaka 56 turonsitsinze mu 1961. Ugwaruka rero rukaba baruhariye umunsi wago, ukaba umwaka akaba ari umwaka w'ugwaruka, kuko umugambwe waratahuye neza kandi nuko bamwe bigira. Urabona neza ko ugwaruka rufise icyo guhoterera mu kubaka igihugu, mu gukomeza ubutunzi bw'igihugu no kugira igihugu gira ishusho nziza mu makungu n'ahandi.
Murakoze cyane. Duhindukire kuri Jules Manirakunda. Manirankunda, namwe naho mutari mu nzego muri iki gihe murafise igitegere cy'ugwaruka kitari gito, muyobora kuri mwebwe nk'umugambwe Frodebu nyakuri ugwaruka mu ruha rufise uruhe ruhara nk'uko nabajije bagenzaho?
Ego me mbanje kubashimira kandi nanjye nkengurukira bagenzi banjye ku byiyumviro biracyo byiza bamaze gushyikiriza, ndetse no yanshimira n'iradiyo y'ibya Amerika yongeye kutwiyumvira aho nk'ugwaruka tugita dushyize natwe ku ruhara rw'ugwaruka ku bihanze ubuzima bw'igihugu muri rusange. Nshimira n'abanyagihugu bari mu gihugu bahaye basinzira. Rero nk'uko mubivuze uruhara rw'ugwaruka mu mugambi wacu abanyafurika yagiyandadaye intangere, ndetse na bwo bw'igihugu rwose abona yuko rero ugwaruka rwari rukwiye kugira ikibanza gikwiye kibereye, haba no mu izi nzego zitandukanye. Nk'uko bagenzi banjye baza babivuze, abagiye barakora benshi bashyita ku ihangiro ry'ibintu wasanga bakoranye n'ugwaruka, ndetse yaba ubugomba kere miduumba nyo tanga zagomba ukori chiza rimwe rimwe miti zubaruka aliko awagomba kere miduumba nyo miki jihena wa kujiseye jani kiyepana bivoni uko atache jatu za niyakala malira pero si ma kuri wagenza anje awako zivikoba vinsi yedi la shima wage sawa wali waki mumogu gwaruka kwa rabu wako uwiku gwaruka hamujogo chobo rumbi ni hene yango ni hose
Jule kwa telefoni ya welekira gora na gato wadu zishkwi ukaguma hamwe
ego mwani kigireo na yekonda vuga ni uguaru kasindika mwanyumba nezu
utakumva nezu
ego na yekonda vuga kwa uguaru kakunda kufata kwa rumu hafitinya akia gati ya chumino mwanani ninyaka miyamukaturi tanu hamuzima bigi uguro chuburundi tukabatu ziyuko kugira ngo ugwaruka urunaruri ya ushobora kugira ibyuse kure nuko ushobora kuba ufise aho uvugira ibyumviro bya bigaseruka rero ibyo nabyo kugira biseruke ugira aho bivugira kandi hazi n'amategeko ndetse kongera ukabikora uri kumwe n'abandi wumva ko wisanzuye ubundi ikimengo ugwaruka n'ubundi muco w'abarundi utariko urafatwa nk'abandi
njiza cyane kino ni kiganiro kijambo abanyenye bira dijwi rya Amerika mu kanya turaza kubaha ijambo ariko tugaruke ku kibazo tuje mu ido nido y'ibyoja mwibwirizwa shingiro ko hongewe ko amezi abiri uwo mugwi watowe n'umukuru w'igihugu duhereye kuri wewe Nancy Mutoni mwibwirizwa shingiro mubona hoshigwa mwiki kubijyanye no gwaruka hari ico musaba co fasha kugira ngo ugwaruka rugongere ruseruke kurusha
ego ugwaruka ubandere n'andere ho nko kandi nabishikirije ugwaruka rurafise ikibanza cyiza mu nzego kandi ikibanza habwa n'amategeko hari amategeko menshi yorohereza ugwaruka mu mirimo yayo ya minsi yose mugabo nk'ico twobona tuje mu bwizwa shingiro rikorera nk'inyanyurwa muradiko n'urya mugwi w'abantu 15 harimo uduserukira nk'ugwaruka twese urumva aho umuntu yose yiganza nuko uri ku butegetsi ngo tushikiriza ibyo hanze hariho urumva uwo mugwi hariho ijya nama nk'uy'ugwaruka kandi azi ko yatubajije tukayishikiriza ibyiyumviro tubona birashe byoja muri iryo twirifa shingiro rikorera nk'inyanyugo kandi tuba twaduserukira neza kore ibyo twamye tumushikiriza nk'ugwaruka yarabishikanye imbere kandi n'ubu ibyo twamubwiye yoshiramwe n'iryo twirifa shingiro tuba twazobishikana mugabo na cyane cyane nk'ico twashimikiye ko nuko iyo nama nkuru y'ugwaruka nayo yoja mu ibwirizwa shingiro ikaba inama yemewe ishyirwaho n'ibwirizwa shingiro kugira ngo mbere igire ijunja bikomeye kurusha n'ahandi ari ibyo kujya mu bibanza haba mu bibanza mu gutorwa cyangwa ku ntonde ibyo urumva ni nka twebwe nk'imigambwe ni nka twebwe mu migambwe yacu turinda kubyitunganya ko ku buryo ugwaruka nabwo rurumva ikibanza kibereye ndashima mbere ko nk'umugambi wacu ugwaruka ku ntonde ntiturinda kubibwirwa rwamaruriko nk'uko mwobwe namutabiraba no munani nshingamateka ugwaruka mu bashingamateka bakomoka mu mugambi ndetse n'ibyibyibye harimo ugwaruka rwinshi hanyuma rero ibindi nabyo urumva ari ibyo bijyanye n'umugambwe ibyo usaba naho nyine turazitutu uduserukira nk'umugambwe muri uwo mugwi washizeho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu rukiro nk'inyanyure ibwiriza nshingiro tukaba tubateye intege ko bubandanya bakora bajya imbere bumva ko bumvirijwe n'iminsi babandanye rero bumviriza abenegihugu kugira ngo abo bariko barashikiriza ko batumvirijwe amajwi yabo nawe yumvirwe ibyo byumvirije ibyo bifuza ko bijyamo bijyemo kugira ngo tubandanye twiterera imbere nk'igihugu cubahiriza amategeko nk'uko mubizi tubandanye dutera imbere tubandanye tujya ku rugezo rwo hejuru mbere muze kubahiriza n'amategeko
Jules wewe mu mugambwe Frodebu nyakure ikintu mubona mwoshikiriza ko ari ntangire gikwiye kongerwa mu ibwirizwa shingiro ubukorerekorera hinyagurwa n'iki ku rwego rw'ugwaruka
Ego, ndabashimiye cyane kwa bakandi kanya mumpaye. Ego, nkuko umugenzi wacu na Sininete Musoni abivuze muri CNDD-FDD, yavuze ko ndetse iwabo mu mugambi nabone bavuga ikibanza gikwiriye urwaruka. Ndetse na twebwe umugambi wacu ni uko urwaruka twarushyira imbere, ni nabwo mbere ngira ngo hanini ugize abanyagihugu benshi mu gihugu cy'u Burundi, umuce munini ugizwe n'urwaruka. Rero bisigura ko buri cyo dusaba ngo barabe icyo boshyiramo muri iryo bwiza nshingiro, dutomboye duhiriwe duhishije ko baraye babongeye ayo mezi abiri nyibaza yuko nk'uko abarongo imigambi itandukanye mubona bagiye barabivuga. Imigambi isitafi cumi n'umwe iri ku bikorwa uno munsi kandi ikora neza ntihenze irarenga. Ariko ndabona habuze bakeye baroyize muri Kanake baje nabo muri Parena n'abatwa barivugiye ku ruhande rwabo. Novuga rero natwe nk'urwaruka turafise icyo twasaba. Abakenyezi batwibaruka ba mama bacu baragiriwe bakwe barahagwa ibice 30%, ariko nabo bavuga ati natwe n'ibyo bice ntibidusiye, ariko umwe n'ibyo biramaze bo barabona bati turafite n'izo 30% dukorera ko. Rero uko ibyiza shingiro ryahahora ribivuga riravuga yuko hari amakota ya 60% Hutu, 40% ibice 60% by'Abahutu n'ibice 40% by'Abatutsi. Na sabajewe nanje nk'userukira urwaruka rw'abandi mu mugambi cyangwa Federe nyakuri yuko boraba igice gice bagenda barakura ko kuri izo 60% n'izo 40% bakaraba ikindi gice cy'urwaruka, kugira ngo urwaruka niyo turimo iyo politike tuyijemo twumva ko turi sur de nous-mêmes, kuko amakosa yabaye twarayabonye aho urwaruka rushobora kuba manipiye pale uyu n'uriya kubera rugenda ruvuga ngo naka naka azoma ugatumenga nta nguvu rufise, aloke urwaruka nibwo rufata imisozi rugenda kwigisha ibyivugo by'umugambwe gutwara amadarapo hageze ibi nabiri urwaruka usanga aribyo ruri imbere. Rero natobora abanatwe naho koba kenze kuva ugasaba igice cy'aba mama bacu tugashima, ariko kakaba kanditse tukatabona yuko kavuye mu masezerano ndetse kavuye no muri byiza shingiro zifite ibiredisa. Rero ndashimira mugenzi wanjye Nansine Nyetse Mutoni yavuze yuko muri iyo komisiyo y'abantu 15 bari bakoze harimo ubuserukire urwaruka don inama nkuru y'urwaruka iyo nama nkuru y'urwaruka nibyo turayiza, ariko ntiturabona neza ibikorwa bigaragara. Twanasabiraho na leta mboneye kubisaba kugira ngo leta itwereke uruhara rw'iyo nama nkuru y'urwaruka yacu neza, kuko nk'ubumiri bw'ibashingiro mubona atari uko babongeye iki kugira ngo uwo mukuru w'inama nkuru y'urwaruka azava agaruka akatubaza natwe abajene bo mu migambi itandukanye. Rero sinigeze nkumva umuntu ampamagara ngo ile nk'ubuserukirwa kwa muganga usanga afite ubunyakuri terera nawe ngira ngo rero nandi ndi muri iki kimwe n'aba baze no bavuga ko batabajijwe. Nizere ko rero n'iki kiringo abigeze kubitunganya bosiyongiraho natwe ntidushime turasaba tukagira icyo tuvuze nakarenga ugiye inama bigira Imana.
Urumvikana, urakoze cyane. Mwanya muto cyane Arnaud, nawe tuguha karyo mu ibwirizwa shingiro rikoreha inyegurwa nk'umugambwe iprona mwifuza ko hashigwa mwiki ko hakugwa mwiki kuri mwebwe?
Murakoze gusubira ku mijambo. Natwe mu mugambwe wa dasigana na iprona turemeza cyane yuko uruhara rw'urwaruka mu buzima bw'igihugu mu nzego zifata ingingo ari ntangere, icyo gituma natwe tuvuga tuti imibwirizwa shingiro bobo bariko baragira bukomeza cyane rijya ihuriro ry'urwaruka. Urabona hariho ihuriro ry'urwaruka, ariko turi kubwira rugira ingufu turasaba ko ubugira icyo bita Conseil National de la Jeunesse bikajya mu ibwirizwa shingiro. Murazi yuko ibwirizwa shingiro yari bwirizwa nkoramutima ku buzima bw'igihugu, murazi n'iryo bwirizwa shingiro yuko inzego ziba ziriyo zihabwa ingufu cyane. Ibyo byotuma hariho Conseil National de la Jeunesse biri mu bwirizwa shingiro, byotuma urwaruka rugira urwego ruhuriramo rugatangiramo ibyiyumviro rukomeye ukabona ko rufise ingufu. Kandi byotuma nabo bose bo bavuga ati kumbure hari wavuga ati bitubona uruhara rw'iryo huru ibyo ukora tubona ko ibyo ariko iyo biri bizwiza shingiro boronka uburyo bukwiye boronka inzego zikwiye zirashobora gukora neza zishobora gushimisha urwaruka. Hama nk'urwaruka kandi rwo mugabo ndasigana yitona turasaba kandi yuko ibyo bwiza shingiro yo kurela chane kuma kulija akoro ya Arusha kukura wuna kwa ya gizi chimara kugira warundi wa shule kwa wanyo anish tuwasawa yu uko nigo zine zine zatu nye warundi wanyo ana zoguma mgo kugira amahoro agume aguma tuwe mugihugu ama huko huko abandi wabivuga ugwaruka iyo userukiwe chane munze ego zifatingi ingo za shula kushikizidi umbiro vyoje nicho ituma tuvuga tuti bisho vote ari ya mabiliza vita eduwazi organike jereke za igirizwa shingiro bisho vote vozitege kanya migirizwa shingiro hajiza zi akode ekura baga fasha chane kugira imigamga yumbe yuko ugwaruka ushawora kutakwi kunonde muda mwambere munonde za vitozi ibyo mbere ndabikwenguruka cyane mu mugambwe wacu naho batorinda barabishiramwe naho bishoma ku bandi byo mugambwe wacu barashobora gutaruha ragurwaruka mu buzima bwa politike mu buzima bw'igihugu aho usanga ugaruka ruserukiwe mu nzego z'umugambwe kuva hasi gushika hejuru mbere ugasanga no kuja ku ntonde bigorohera kuko ziba ziriko zirakora reka nago nigo rwishi umugambwe kandi ngo rushobora kwitoza ukitorera n'abarugongoye
murakoze cyane gose nkuko nabwiye n'ikintu n'ikiganiro gihigo jambo abanyamanyi biradijwe rya Amerika tubahe kajambo nabo nyene ariko turaza kugaruka mu bijanye na politiki y'igihugu muri iki gihe haravugwa raporo ya ONU kubijanye n'ubuzima bw'igihugu ibuzima bwa politiki y'igihugu cy'u Burundi turaza kubigaruka ko twumve ico mwebwe ugwaruka mu bivuga ko kuko ntitworeka kutabivuga ko kuko harabaye n'imyerekano iyamiriza ishigikira iyo raporo turaza kwivuga ko makanya kari imbere ariko tuje ku mirongo duha kanya na Jonathan agira icyabajisha nk'ashashikirije wiriwe neza Jonathan
ego niriwe neza
urakoze kwihangana ku murongo
ego namwakoze
duka ku ijambo
je cimviro nagomba gushikiriza ndiko nitegereza sino hava mvuga yuko mu nzego zifata ingengo mu gihugu cy'u Burundi ugwaruka ruserukiwe ahubwo nagomba gusaba yuko muri iryo bwirizwa nshingiro risasa baba bagomba gushyiraho yuko boshyiraho ibitigire nabyo nyine by'ugwaruka byoba biserukiwe mu nzego nk'uko n'abandi baserukiwe kuko turumva amwe bavuga ibice 30 ku ijana abandi 100 n'abandi 60 ku ijana hakabaho ibitigire bibitswe by'ugwaruka mu nzego boba babahaye hanyuma ikindi nagomba kuvuga nuko abanyepolitike batanga ibyumviro bitandukanye ku bijanye n'ibyohinduka mu byiritswa nshingiro nagomba rero kubasaba batubwire abo batumire nabo nyene baje ikintu boba bagiye gukora kuko hariho byinshi bimwe bimwe usanga abanyepolitike batahuriza ko batubwire ikintu boba bagiye gukora ku buryo icyo byiritswa nshingiro iyo gira guhindurwa hari ibintu bafise bahurira ko kuko kenshi iyo bagiye kutagira ibintu bahuriye ko iyo bimaze kuboneka ushasanga bagenda kongera kwikora kuri uko gwaruka ugasanga ibintu byinshi birononekaye kandi uko gwaruka gateka kabo kakaba kari ko karononekara nagomba rero kubasaba yuko bokora ibintu bashobora kugira kumvikana ko kugira ngo habu gwaruka canke abagize Uburundi bose tube mu mahoro bisho cyumvira nagomba gushikiriza
cyumvira cyiza cyane Jonathan urakoze cyane duhereye kuri Nancy muriteguriye nkuko Jonathan bivuze muriteguriye ko mwoja hamwe nk'ugwaruka naho muva mu migambi itandukanye kumbure muri yo conseil des jeunes muri yo nama y'ugwaruka mushobora kumvikana ingene mwoserukirwa ariko muriteguriye kuja hamwe nk'ugwaruka ngo mwandikire musaba akagwi ako kagwi kugira ngo gashire ko neza na neza ibitegire mwoserukirwa mu namashinga amateka canke ahandi
ego urumva ugwaruka dusanzwe dukorana dusanzwe dufite dusanzwe duhuza kandi kandi noneho si n'ibyo byonyine no ku kivi hano mu Burundi reka mbere n'ubwo haba ari mu manama atandukanye tujamo duhurirayo turi tumva mu mice itandukanye kandi n'ibya politiki tutabihurije ko cyane mugabo ntibujya yuko ku bibazo bijyanye n'ugwaruka tubihuriza ko kandi tugashyira imbere intego y'ugwaruka n'ingene ugwaruka bwokwisha umuntu wari ugateza imbere bigiye bakunze kwitwa reinsertion socio-professionnelle ku buryo ugwaruka rwacu ubona ko neza neza rufite icyo rwiko rurakora na cyane cyane bimwe dusanzwe tumaze nk'iminsi byo guhamagarira ugwaruka gukora akazi kwikorera akazi gukeya akazi bakora bonyene imwe mu migambi
bakikorera utwabo
bukikorera utwabo mugabo akaba ari nabo ba nyina akazi ari bo bagatanga bakavuga bati twe twashyizeho ishyirahamwe ryacu nk'urwaruka twagize nk'una koperative cyangwa twagize ishyirahamwe twagize isosiyete turatanga akazi natwe nk'urwaruka ari urwaruka ariko turatanga akazi ni gake baduza kwiyumvira abandi badufite kurwaruka bagenzi babo icyo rero turagishimikira ko cyane turatera intege cyane urwaruka reka mbere tukanasaba yuko bakarishyiriza ubwenge kugira ngo bamenye ingene batunganya imigambi ingene bashobora gukora imigambi yobungukira muri kazoza ka hasi reka mbere murabona ko ubuhoho bivuye kuri izo nama twamatsiko turakora kuri izo ngingo twama dufatira hamwe nk'urwaruka urabona ko leta yanumviye urwaruka igashyiraho hagiye kujyaho ikigega kizofasha urwaruka kwisumurura mu migambi yabo nziza rero kumva ko n'ikigega kizojyaho ya migambi yahora ibura amafaranga yo kuyirangura bakadigiha no kazigara ronka nacyo dusanga turasahiriza mu migambi yabo iterambere kubera twarabonye ko urwaruka rutari hamwe rutari mu migambi turakorakora ibintu biriteza imbere ni hahandi rero usanga hariho abantu baduciye mu muryango umwe bagafata urwaruka bakarujyana mu bikorwa bitabereye bakarujyana mu bikorwa byo gusambura igihugu kandi ari byo nguvu igihugu kiba gifite urumva rero niyo n'inkingingo n'ingendo nziza yo gukomeza urwaruka ku kizi kandi bakaguma bakunda igihugu bakorera igihugu kandi baterera inguvu zabo n'ubumenyi bwabo bukajya mu kubaka igihugu hakujya mu isambura igihugu
murakoze cyane kuri icyo kibazo Arnaud yavuze yuko inama y'urwaruka ikiye gukomezwa ni nk'icyumviro nyine Jonathan nawe nyine yagize mu kuvuga yuko iyo nama ikiwe kumenywa ikaja mu ibwirizwa shingiro kandi igakora izwi nawe Jiro wari wavuze yuko hakwiye kuba ibitigiri bitomoye by'uko urwaruka ruserukiwe ni nk'icyumviro cha Jonathan nyine tubandanye rero tuje ku murongo tubandanye twakira abandi Jules Mantunga Sekuture nawe nyene rafise kibazo cyangwa icyumviro Sekuture duga ku ijambo
murakoze ku ijambo n'icyo ngo makwivuga ko yereke guhindura ibyo bashingiro n'ibyari bibiranswa mugabo uko bagomba kubyihiranya bonyene
bande
aba bari ku butegetsi nyine bagomba kuhindura urabona ko hari imigambo yavuze yuko batayibashije iyo komisiyo mukuru y'igihugu yashyizeho ngo yigize yonyine ngo ntiyabashije abandi banyamigambwe rero ni bibi gukora ikintu wenyine ni hamwe gishaka itemegwa iza rero kugira ngo mbere n'ubwo rwaruka rubisatise bari bakwiye kurushyira hamwe narwo nyine ugaterera icyiyumviro cyako rurimwo kandi ari kose apana yuko usanga hari urwaruka rumwe rwo mu mugambwe umwe watanze icyiyumviro naho kiba ari icyo kubera uribuka ko gandi yavuze ati ibintu byose ukora naho uba uri kubikorera jyewe ntarimwo naho biba byiza sindabyemera riba ritandaba none rero ninde babona yuko hari ibintu bagomba guhindura kugira ngo bagire byiza ntibashyiremo bose cyane cyane urwaruka rwoko urabona ubushomeri buraturembeje cyane dufite byinshi twovuga rero nagomba gukebura rero nk'uko nyine ibintu byose bakoragira ntibabifashanye n'abandi bareke imigambi yigenge yindi nayo nyine ikore hanyuma twebwe abanyagihugu bose tuzoshimira tuzomushyiraho nta ngorane kandi ibyo bashingiye rinyuranyijwe neza apana bya bindi bagira iharusha bagafita nk'ingingo zopfuzanya zikaza kudutera imvururu muri bemere kenze mwarabibonye bari inyanyure neza cyane niyo ntererano bagomba gutanga murakoze
urakoze cyane Sekuture duha karyo Jules mu mugambwe Frode w'inyakuri kuri icyo nyine Sekuture avuze kuri mwe mubona ho kugwa iki kugira ngo iyo nama y'urwaruka ikore neza ishiremo bose kuko avuze ati twebwe twumva umenga twe ntitwahawe akaryo kugushikiriza ibyo twiyumvira mubona ko uwo mugwi wokora gute inama y'urwaruka
yego me ndashimiye kuri bagenzanje bagize umwanya bariko barakora n'ibyumviro byiza bariko barashikiriza ego kukiwazi wa mumbazize nyakuwa wa oriane nuko ibyo mbona ibyo hinyanyugwa mwibiza nshingiro nivyo mugenzanje ahuno yagarutse ku masezerano ya Arusha hariho imitsimwe imwe iri mu bigize amasezerano ya Arusha bosaba ko batohinyanyura kuko ariyo byabaye ishingiro ya demokrasi mu gihugu cy'u Burundi ari nayo tuvugiramwo ndetse na nyakubahwa ndada emerikyo ariyo yapfuye azira nk'ibyerekeye equilibre de genre na etni muri record de défense et de sécurité bijya n'ibintu bakenera kubwirizwa kuguniza kurya harimo n'ibindi byinshi jewe nibaza ko ntarashika ku butegetsi
boneza ariko hari uwovuga jere ntaguciriyemo hari uwovuga ati kubyuvuze yuko bitokwe guhinyanyugwa hariho umugwi mwumvise umugwi w'abatwa uvuga ko utaserukirwa bikwiye uwo niwo habwa akajyo guko mbo hinyanyuri gwizoshingira kugira ngo nabo nyene bongegwemo mu buryo bwiye
yego abo bariko arabiro bisaba nkuko natugwaru no munsi nyumba tuka turabivuga ndetse nyana yabivuze ati twebwe watu twabona ko buserukiwe ariko habaye amelioratio habaye kukongereza n'ikorigaya rero abato bariko arabisaba niyaze ko uburenganzira bwabo kandi bityo mu mategeko birashoboka hanyuma
tugarutse
kwiboshyiramo ku byerekeye ubuzima bw'igihugu na cyane cyane muri rusange kugwaruka
umugwi wokora gute umugwi w'ugwaruka ya conseil de jeunes yokora gute kugira ngo ikomere
uko mbona yokora nk'uko izina yayo riri urumva yuko ari conseil inama nkuru y'ugwaruka ndetse n'uyongoye mushyitsi mushinga neto amuzi kandi akora neza cyane turifuza ko yokorana n'abajene bo mu migambwe yose niko nabivuga hanyuma yuzi cyagiye gushikiriza muri iyo ariko barahinyanyura arose akaryo akatwakura tugahurira hamwe tukagira ibyo dushikirije burya ururimi rw'umwe ngo rukama ifyufyu ariko ibyumviro bibiri na biriya bigiye hamwe havamo ikintu cyiza cyane gituma
Arnaud nawe nk'umugambwe y'iprona hari ico munegura canke hari ico mubona Conseil des jeunes yokora ikarushirizaho kugira ngo mwese nk'uko jira bivuze mwumve ko muri mwo kandi ijwi ryanyu ryumvikanye
ubwambere na mbere nagomba menyeshe ariko batwumviriza yuko Conseil National de la Jeunesse hari iyo ry'ugwaruka ariko rikora kandi abajamwo baratogwa kuva hasi kuva mu makomine gushika muri province mbere no ku rwego rw'igihugu ariko twe twavuze yuko igiye mu bwiriza shingiro byoya inkomezi gusumba kuko urabona naho ihari usanga muri akademi y'ugwaruka donc muri ibyo byerekeye kuraba ngende ugwaruka gukora usanga uburyo bwago bufise ari buke ko wumva buva muri leta kandi usanga bagenda gusaba ubushikiranganje ariko ari ibaye conseil y'ibwiriza shingiro yoba ifise ingufu cyane mbere no mu ba prévision budgétaire ntabwo bivuga ko ingene byokora bakayiha uburyo bukwiye kugira bushobore kugira neza bushobore gutunga neza ico abajeune academy de la jeunesse hama nomenyesha kandi abariko baratwumviriza yuko ahanini uruhare rwa twebwe mu gwaruka naho boshaka bakabishyira mu gihugu dashinga ariko gwaruka tutarashobora gutahura yuko jewe nk'abasizi biyumviro bitandukanye n'ibyundi ari itunga tudashobora kumenya yuko dutegerezwa kubaka igihugu dukundana naho tuba tudasanga ibyiyumviro tumenya yuko dutegerezwa kwiga kugira igihugu kigira gitanga umuvu nyinshi kugira abana bige ku buntu kugira abana bivuze bashobore kwiga kuko dutoye kazoza k'igihugu ibyo nitwa bishika ko naho bishobora mu itegeko ariko turasaba ko bije mu itegeko kugira bironke inkomezi kuko ikintu kiri mbwiriza shingiro kiba gifite ingufu aho hariho conseil d'orienté conseil économique social kugira ugwaruka ntiruzogira ico rwitwaza ati igihugu ntacyo rwarukore rutarukoreye kugira tubure kumererwa neza
urakoze cyane nawe Nancy ijya conseil des jeunes hari ico wivuga ko kugira ngo ikomere mwese muserukirwe
ego nzigana nashikirize ubwa mbere ihawe ingivu zikwiriye ikaja mu byiza shingiro ni byiza mugabo ikindi nato nuko ugwaruka rwose ruri mu Burundi gutahura yuko iyo nama nkuru y'ugwaruka ari yabo bagaza bagaterera iyumviro ko hariho n'ugwaruka rwikumira rudashaka kuja no mu nama y'iyo nama nkuru ugasanga abatumye ntibitaze nubu tugasaba ko n'ugwaruka rwose rwaba n'urukiye mu mugambi wacu canke mu yindi bwo kwitaho cyane iyo nama nkubigaruka kwa nasanze no mu ngende nari madini kinkora nasanga ugwaruka go muyindi n'indi migambwe ugwaruka mbere go mu bindi bihugu gushyigikira cyane izo nama nkuru z'ugwaruka mu bihugu byabo hanyuma niho nibyo nguvu iyo nama ibanza kuzikura mu banywanyi bwa mbere na mbere hanyuma rero tugasaba ko no mu mategeko izo nguvu zoboneka hama hariho umunywanyi yarahejeje gutelefona avuga ko iki kibazo cy'ukunyanyura ibyiza shingiro hoba hariho abariko baracyigungana ngira ngo ngira ntiyakurikiye neza ngira amakuru ntiyamushikiriye nk'uko byategerezwa kumushikira mugabo nk'uko mwari mwabishikirije igana zigitangura uwo mugwi urimo abantu 15 irimo imigambwe yose irimo inzego zitandukanye irimo abo irimo abakenyezi irimo abagwaruka urimo amashyirahamwe adaharanira ibiciro vya politike urimo mbere n'abatwa n'abatwa nabo baraserukirwa muri abo bantu 15 baraserukiwe donc umuntu avuze ko umugambwe uri ku butegetsi uri kubabyigungana baba uri kubarengana umugambwe kubera nawe ushyemwo uwuserukira umwe nk'indi migambwe umugambwe userukiwe n'umuntu umwe muri uwo mugwi w'abantu 15 urumva nta kwigungana birimwo kubera n'imigambwe ikavuga ngo na leta iraserukiwe reka mbere n'abigenga baraserukiwe mu bujya mugwe urumva rero ni umugwi uburikiyemwo bose kandi abo bantu bagiyemwo bishunze yuko bafise icyo baserukiye kandi ibyo byirya abantu bose bo kwinjirwa baba ugwaruka baba abakenyezi baba abari amashengero yumva ko urikiyemo ushobora kwerekana ishusho nziza y'igihugu ushobora kwerekana koko abene gihugu bose ashobora kubibonamo nk'ikirore cy'abene gihugu bose
tukiri kuri wewe Nancy twavuze ko tuza kuvuga ku politiki y'igihugu muri iki gihe biriko biraba tukaba dushaka kuvuga kandi no kuri raporo ya ONU iri kuravugwa ko byinshi yasohotse mu minsi yavuye iheze kandi n'umugwi wanyu w'ugwaruka uri ku mugambi uri ku butegetsi waravuzwemo bamwe baravuga ko ihengamye cyane kandi itavuzwemo ibyaha byakozwe na bamwe n'abandi nk'ugwaruka bwo mu mugambi SNDFDD akaryo na kakugira ngo mushikirize cyo muyivuga ko irya raporo n'abagenzi babaragira icyo bayishikirije ko irya raporo uyivuga ku iki muri mwake
ijya cyegeranyo giteye isoni ni cyegeranyo cyakagatiye kugwaruka ni cyegeranyo gitera icyeyi ugwaruka ni cyegeranyo cyandi kibara ugwaruka mu Burundi kubera hade nubwo uvuga ati bako bavuze imbonera kure hajya n'ugwaruka bw'Uburundi bwose bariko barandika icyeyi bariko baracafuza igihugu uwo mu Burundi wese hajya yaracafujwe na kirya cyegeranyo kubera ni icyegeranyo kirimo ibinyoma byinshi icyegeranyo ubona neza ko abantu bagikoze ataneza gifurije Burundi aho rero mukaba mwumva ko kiya bajya ujya mu gwi w'abaje ujya mu gwi wakoze kiya cyegeranyo ni mugwi wagiyeho ku nguvu atakumvikana kugiyemo ubwiyeho ku nguvu ukaca werekana icyegeranyo nka kirya ukubona neza intumbero abo bantu bawushyizeho bari bashaka gushikako ni intumbero y'ugufata igihugu cy'u Burundi ko kitari yo gufata inzego z'igihugu ko zitari gufata ugwaruka bw'u Burundi
mu masegonda make Nancy mu masegonda make inyungu zabo ni izihe bubaza bati none inyungu zabo zo kugira ngo bacafuze igihugu ni izihe kuri mwebwe
inyungu zabo murabyibona ziribonekezamo mu gihe baba bashaka gukingira ikibaba abatembagaje ubutegetsi inyungu zabo ni izo nyene zo gushaka kurandura SNDFDD uve ku butegetsi gushaka guhungabanya inzego zitorewe n'abenegihugu inyungu zabo ni izo nyene zo kuburabuza abenegihugu w'abarundi inyungu zabo ni izo z'uko abenegihugu w'abarundi batukugera batera imbere bagume yahandi nyene bagume bakira inyuma nk'ibirenge rero inyungu zabo ni izo tumaze twiyamiriza kandi tuba duhagarika kwiyamiriza
kwa ni nyungumbi ni akacho mariye arene gihugu kandi ibintu bimwe bishobora igihugu nyuma mu gihe igihugu cy'Urundi kiri ku nzira nziza y'ugutera imbere igihe igihugu cy'Urundi kiri mu nzira nziza y'ugutera imbere urwaruka nabo bantu bakaguma baguma bacafuza bacafuza urwaruka bakaguma bacafuza urwaruka
akanya dose ego murakoze cyane akanya dose ni gakereka duhe nabagenza akajyo ko kugira icyo bavuze kuri iyo raporo jire mu mugambwe Fred Bunyakuri ijya raporo mwegwe mugambwe wanyu umugaruka muri kumwe mwayivuze ku iki ko bamwe bavuga yuko ihengamye abandi bakavuga yuko ari kuri kwamye mwe mu bivuga ku iki
yego ndabashimiye nyakubaha Oriane kebwe uko tubibona mu mugambwe sanya Fred Bunyakuri ndetse uruhara rw'urwaruka ndetse n'uko umugambwe wose ko twabibonye nuko twebwe mu mugambwe wa sanya Fred Bunyakuri turakwiye mu gihugu cyose turasise abatwari ntara uko ari 18 turasise abaserukira abandi mu makomine ariko tukaba twarabonye raporo ya Nations Unies le droit de l'homme ivuga yuko aha mu Burundi bitika yerekeye agateka kazi na muntu ariko twebwe tugerageje kuza tubabaza abagenzi bacu ijya nino nubwo tutakunda kuronka ibakwe ariko iyo kashitse turaduga muri interior tukabonana n'abanywanyi bacu tukababaza ingene babona ko ubuzima bw'igihugu bwifashe si baratubwira yuko batekanye mu gihe rero iyo raporo yasohotse twumva umenga yakorotse iva mu kirere ndetse muvuze kwihenganya nanjye nawe navuga ntirahengamye kuko yagerageje kumviriza umucumwe w'abarundi ndetse ahanini nk'uko amategeko y'u Burundi numva bivuga abenshi muri bo bagirizwa ibyaha binabiriye mu byahitiye mu myiyerekano irangiye mu mwaka 2025 mu kwezi guhera mu kwezi kwa kane rero igihe bagiye kubaza bajya ntibahize ngo baze kuri tele mu Burundi ngo batubaze natwe imigambwe yo muri opozisiyo baba bari ku butegetsi abari mu butegetsi n'abatarimo twagishe tuvuze ko tubifate uko natwe ari irementanya mu Burundi ariko ikintu ngaruka ko nk'urwaruka kandi nshimikira ko kinatangaje kinateye n'isavu nuko bashobora gufata mu gihugu rwaruka yewe si mu sene DFDD ariko ndakunda abajene bo mu mugambi sene DFDD benshi n'abagenzi benshi inshuti bamwe bamwe nibabyara bacu abandi nibasaza nibashiki bacu abandi n'inshuti itange abandi n'ababanyi antuka gufata abajene bo mu mugambi runaka bipa imbonera kure bakaza kubaha terume yuko ari mirise hariho n'umuntu wahoze atwara umugambi umwe ngaha muri iki gihugu yakunda kubivuga ibyo ndavuga nibaza yuko mirise ijambo ribi cyane
n'urwaruka ntibyabashimishije
ariko baravuga urwaruka gutyo urwaruka tuba tukiri bato iyo baguhaye izina ukarikurira ko hari naho usanga urikoreye ko kubera agashavu kubera babakubwiye amajambo adashoboka rero nkavuga nti ijya raporo jewe munana nandi ko ndabibona mu mugambi wacu n'urwaruka nibaza yuko baba barihuse cyangwa baba barahenzwe kuko abari Burundi turahabona ibyo turabona ibiko biraba antuka iyo amatayeri uravuga ko yera
urakoze cyane ikaduha karyo na Arnaud majambo make cyane turafise n'undi munywanya rindiri ku murongo ijya raporo nk'umugambwe y'iprona urwaruka rw'umugambwe y'iprona mwayivuze ku iki nkuko jira bivuze baravuzemwo umugwi urwaruka bagenzi banyu muri CNDD-FDD yuko ari milise nkuko jira bivuze ngo ntibyabashimishije mwegwe muvuga ko iki ijya raporo y'agateka kazi na muntu mu Burundi
ubwambere na mbere mbere ko ngira ico cyo kiri kinagomba bamenyesha bari ko batwumviriza ko mu Burundi hari ituze ridasanzwe amahoro arahari bashobora kuduga isaha zibiri zo mu ijoro gashwi ubwiye Gitega ubwiye Karuzi ubwiye Muhinga rero raporo nkijya mu gihe nk'iki abona yuko ubwambere na mbere yakozwe batarenze kubaza impande zose baje gice cy'impunzi hama iyo uri mu gihugu ushaka gusaba ubuhungiro teza kuvuga gutyo ariko barirengagije cyane uruhara rwa leta kuko ntibarubajije ha murabona byinshi byanditsemo ibintu by'ibintu byo mu 2015 hama tuvuga ati nk'umuntu yize amategeko mvuga ati raporo nkijya itaba yumvije impande zose nta kuri kuba kurimwo habariho izindi ntumbero abantu baba bashaka gushika ko ariko kandi turavuga instituti aba bita ngo naba expert barakwiye kuza baraba mamanda yabo kugira isura y'igishusho y'igihugu ntibiratose karakubura ibyandiko cyangwa amaraporo baba bagize nayo mpamvu murazi neza yuko twibutsa ariko batwumviza yuko mwibuka ko habaye ibintu byinshi muri kino gihugu kuba mu gihe cy'imigumuko n'igihe cyakurikiye ituze aho wasanga ku matelevizi bavuga ati karuzi hari ibintu bya genocide hari amajambo iyo bari kubarakirisha bagira urudanazo rwa politike bica imbuto abanyagihugu kandi biba badacane cyane urwaruka kuko uravuga ati none aba bantu bavuga ibintu bya genocide bavuga ibintu bya milice bashaka gushika kuki ibyo rero ni amajambo aremereye tuvuga tuti mbere yo kuyakoresha muri iki canke kiriya babanza kwitonda tugasaba nabo bose namba bavuga yuko bariko barahanya agati y'akazi na muntu yuko boza barakorana na leta leta ahanini biyonze neza abanyagihugu bose kandi leta hari icyo bita ordre public itegerezwa gushyira mu gihugu hama bakaza imbere yo gushyikiriza rero bakaca bishyira mu nzego nka zawo ni bakumviriza impande zose kugira impande zose ziragwa n'icyo kibazo kuko gushimishwa na raporo.
Murakoze cyane Arnaud, murakoze mwese. Reka duha karyo umunywanyi wa nyuma w'ishuri rya Amerika tuko turaje ku musozo w'ikiganiro. Jean Claude, urakoze kwihangana ku murongo mu masegonda make cyane, kibazo cyawe n'icyumviro.
Eh, murakoze cyane kuba munyakiriye ku ishuri rya Amerika. Yes, nitwa Ngoboka Jean Claude, merereye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma.
Ngoma?
Mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma.
Mu Burundi cyangwa mu Rwanda?
Mu Rwanda.
Ndaga ku ijambo.
None twebwe urabona nk'abanyarwanda kubera amahoro dufite mu gihugu cyacu n'ubwumvikane mu rubyiruko, nanjye ndi urubyiruko mfite imyaka 22. Dushyira hamwe tukubaha ubuyobozi turiho, tukwitabira inama, ibikorwa remezo byubaka igihugu, nitwa amaboko y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ese duteze igihugu cyacu Rwanda imbere. None nkaba mbona nk'u Burundi urubyiruko rwaho abayobozi bo hejuru bagerageza bakagarura amahoro bakamanuka bakigisha urubyiruko rwabo rwo rugashyira hamwe, ntabwo rwashyira hamwe mu gihugu harimo amacakubiri batumvikana neza.
Urakoze cyane rwose Jean Claude, unaheraheje kino kiganiro neza, usa n'utanga impanuro. Reka duha karyo umwe umwe mu batumire bacu masegonda make cyane, masegonda 30 umwe umwe ashikirize akajambo ka nyuma n'impanuro. Nancy Ninette Mutoni mu Mugambwe CNDD FDD, jambo ni rwawe.
Ego mwakoze, mwakoze kuba mwatu utumeze dushikirije icyo twumvira natwe nk'urwaruka urikiye mu Mugambwe CNDD. Ni byiza cyane kubona muduha aka kanya ko kuganira n'aba bagenzi bacu dusanzwe duhuriza ku bibazo by'urwaruka mu Burundi, no hanyuma mubyo dutumire kugira ngo tuganire. Hanyuma nkaba mpamagarira urwaruka rwose rero kuguma ku kizi, gukunda igihugu, hama biyamirire kure, biyamirize kandi biyamirire kure abo bose bashaka gusamaza urwaruka barukora ku kizi barujyana mu bitubaka igihugu. Nashimye cyane ingene urwaruka turi kumwe mu kiganiro rwashikije ibyiyumviro mbere yaniyamiriza ako kazi kawuzisa abahinga baje kwandika ibaru Burundi bazana raporo z'ibinyoma. Nashimye cyane n'ukuri ingene babibona nabo, ingene babona ko igihugu cyacu kigo kirarenganywa ari urwaruka rubivuze. Murumva yuko turacyari kumwe, turacyari kumwe politiki y'igihugu. Ni byiza cyane rero, ndabashimiye kandi nanjye nkaba ndahari nanjye kugira ngo tubandane muri uru rugamba rwo kwiyamiriza abo bose bashaka kudushyiriza inyuma. Ndashimiye namwe uriya niko namwa mpantumiye.
Urakoze cyane Arnaud, irakoze mu Mugambwe Iprona. Duga ari ku ijambo amasegonda make cyane.
Acu nkatwe nk'urwaruka rw'abadasiga na Iprona turi buturundi rwaruka yuko izi nguvu dufise muri uwo mwanya sikiri urwaruka tuzaze batuzifise mu minsi iza. Izi nguvu tuzikoreshe mu kubaka, mu kubaha abandi, mu gukunda igihugu. Twige cyane igihugu giduhanze byinshi, caratwigishije, cyatwongerera ngene twokwivuza, twoshobora kubaho neza. Tugicigikire, tugira imigambi y'iterambere, tugifashe, tugikorere. Ha mu rwaruka nka ruhimiza yuko hari umuntu yavuze ati uzobica ushase kuba uyu munsi. Uno munsi twigira inama, ndatubonye urwaruka rwabwira inama yo gukunda igihugu, urukorere, hama gube gige kubaha no kubaha abandi mu butandukani bwawe. Murakoze.
Urakoze cyane Jules, nawe Manirankunda, amasegonda make turasozera, akajambo ni rwawe mu Mugambwe Frode Bunyakuri.
nanje ndangiza nashimira ibya Amerika nashimira na bene gihugu muri rusange bagiye kudukurikirana ba kama notera umusore kuza kugira ngo ngamusanga so dore nyakuri bagiganda daye n'abandi bo mu gihugu cyose muri rusange nuko bo kuri gihugu bakora byose n'Imana kuko batse muri byinshi ariko twagiye tubona Imana imbere imbere rero turi atari heza nongera nkebura na Jean Claude mu Rwanda nibaza yuko
urakoze cyane Jules ndabashimiye mwese mwateze amatwi radijwi rya Amerika mwari muri kumwe nawe yanitanga ishaka twihweza ibibazo by'ugwaruka aho bahagaze ku bibazo by'ubwihugu muri iki gihe ndashimiye Fatuma Kalalali Masi yamfashije mu buhinga bw'ivyuma no kwegeranya kino kiganiro mugira umunsi mwiza turabashimiye cyane.